mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, urubuto ntiruraganwa n'igishishwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 965 i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimuze tugume duhagaze dufata akanya ko gusenga. Reka twunamike imitwe. Mana mukunzi, tubona ko tugiriwe ibakwe cyane kuri uyu mugoroba, kuba turi hano muri aka karyo tuzaniye Kristo muzima isi iri kurapfa n'urunganwe ruri kurapfa. Twogusaba Mwami ko wosiga amajambo yacu n'utwigoro twacu ntibikugaruke ko ari imvagusa ariko bishitse icyo byagenewe. Fasha umugabo wese, umugore, umuhungu cyangwa umukobwa kuri uyu mugoroba bafise icyo bakeneye, kandi Data turazi ko twese dufise ibyo dukeneye. Kandi nitwajya kuva ngaho uyu mugoroba tujye kumva mu mitima yacu nka bamwe bari bavuye Mausi inyuma y'uko bamaze kuba ibyabo nabyo kuzuka kwa Kristo, bavuze bati imitima yacu ntiyari kwiragurugumbira muri twe bw'igihe ariko aravugana natwe mu nzira. Ubiduhe Mwami, kiza abarwaye n'abaremerewe. Ntihaje kuba n'umwe w'umunyantege nke muri twebwe nyuma y'igikorane uyu mugoroba. Kandi kirengeye byose, ntihagire utizera n'umwe asigara Mwami. Ese bose bokwizera ubugingo budashira, kuko niyo ntumbero yo gukoranira hamwe ngaha. Iyi mihezagiro tuyisabye kubw'icubahiro cy'ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Amina. Nimwicare. Ni byiza kuri uyu mugoroba kugaruka ngaha, kandi ndabona abantu bakeyi bahagaze ku ruhande, kandi niyumvira ko amatelefone yuguruye ubu mu bisagara bitandukanye byo mu gihugu: San Francisco, Tucson, hariya mu buseruko, kandi biciye mu itelefone turabaramukije. Turi mu nzu y'amakoraniro y'ishuri hano kuri uyu mugoroba, kandi inzu y'amakoraniro y'ishuri nyamakuru iruzuye, no ku mpande no ku mpoma abantu benshi barahagaze. Rero turatahura ko ejo ku mugoroba tuzogerageza kugurura urindi ruhande ngaha amaja ku nyubako bagiriramo ibyo kwinonora imitsi, kugira ngo turonke ikibanza cyagutse gusumba ngaha kizoshobora kwakira nkumbura abantu 2000. Rero turabyizeye ejo ku mugoroba namba huzuye kuri uyu mugoroba. Uyu mugoroba wa mbere atankeka twizeye ko ejo ku mugoroba bizorushirwa, kandi ibyo byose kuri uyu mugoroba ndabona ko bongereje intebe n'ibindi byose. Twiteze ibintu bihambaye ubwa mbere ukuza k'Umwami Yesu, hanyuma agashyitsa ku bugingo bwazimiye bwifuza kumwakira kuri uyu mugoroba, kandi yiteguriye ukuza kw'ibwiha azogaragarira. Ndashaka kuramutsa by'umwihariko no guhakaza aba bagabo beza bari ahavugirwa ubutumwa nk'uko ndabitahura. Benshi muri bo n'abakozi b'Imana majana abiri cyangwa barenga bicaye ahavugirwa ubutumwa, kandi atankeka turashima ko bari ngaha. Kuri mwebwe mwese ahantu aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, kandi numvise yuko bamwe mu bari hano baje bava mu bihugu byo hakurya y'amazi, rero turashimiye kuba mwaje hano kunezererwa uku gufatanya natwe twiteze icy'Imana ijya kutuza muri iki gikorane. Bisa naho ko kuva niyumiriye kugaruka muri iyi minsi mike y'igikorane, nahagaritse umutima bidasanzwe hamwe no kwiyumvirwa namwo cyane ko hari ikintu gisa n'iki giye gushika. Sinzi neza icyarica, ariko nizigiye ko ari uguhishurwa guhambaye kuvuye ku Mana kuzo dutegura, kandi kukatugira abantu beza kurushiriza b'ubwami bwiwe mu gihe turiko turagenda mu isi y'umwijima w'icyaha no kutizera. Iki kibanzu n'umugoroba aha hantu nyene hasigura ikintu kinini kuri jewe. Kuva igihe namenya ko bagiye kubaka iyi nzu y'amakoraniro y'ishuri ngaha nifuje kugira igikorane muri iki kibanza ndashimira cyane urwego nshingwantwaro rw'ishuri n'abatwemereye n'umutima mwiza ku kirongo hari muri kino kibanza hanyene y'inyubako iri kuri uyu mugoroba ni ikintu gihambaye cyabereye haraheze imyaka 30 neza na neza muri iki kibanza nyene nta kintu cari kiharatari umurima w'amashugwe muri ico gihe kandi nabamukaje gatoya hanyene nko ku metera 200 nari mpagaritse umutima ico gihe kubyerekeye agakiza ka data na mama abuko ari babiri baramaze gupfa akandi by'umwihariko muri icyo gihe nari mpagaritse umutima kubera data ndabyibuka nari ndyamye ku muryango hari hashushe mu gihe cyici ndibaza ko ibi byanditse mu gatabo gatoyi cyitwa Yesu Kristo wa wunde uyu munsi n'ibihe bidashira canke byari mu gitabo gatoyi cyitwa sinagambarariye kwerekwa ko mu ijuru akandi nari ndyamye ku muryango giturumbuka ndikangura nca numva umutwaro wa data unje mu mutima nk'uko benshi abantu ngaha bo mu gisagara mwamenye data niyumvira ko yari umuntu akomeye naho yari umunyavyaha kandi ariko yari afise akamenyero kabi nagerageje igihe cyose kurwanya icyo kintu uko nshobora kose yari inzoga kandi kuri muri rino joro muri iryo joro yari kwaranywa inzoga kandi narikanguye mvise umutwaro wiwe munini ku mutima nari ncambaye impuzu zo kurarana nca ndenza ku ipantaro ndekeramo ishati yo kurarana nshanja gutembera mu murima w'amashurwe gushika neza ahantu muri iyi nyubako nca ndapfukama kugira ngo nsengere data mu gihe nariko ndasenga kandi nsaba Imana kumucungura akandi nta ntamureke ngo apfe akiri umunyabyaha kuko ndamukunda rero mu gihe nariko ndasenga narahagurutse ndaba maja mu buseru kuvuye ngaha nca nderekwa neza na neza umwami Yesu yari ahagaze hejuru yanje benshi muri mwebwe murazi iryo yerekwa rero aho ngeza kumenya sinkangwa n'ibihenda amaso ariko uku kwerekwa n'inyako rero hariya hari hahagaze umwami Yesu bwari ubwa mbere ndamubona mu iyerekwa nk'iryo yari ahagaze ubiravye nko ku metero zitatu hejuru y'umutwe wanje ari mu kirere n'ukuguru kumwe gusa gutera intambwe yari yambaye impuzu yera ubuyonga buyikikuje ku mpande zayo yari afise ishati yagera ku bitugu byiwe yasa nk'aho umuntu asa n'uko bibiri yivuga ko yarara afise nk'imyaka 30 ariko umuntu mugufi yonze mugufi cyane asa n'aho yoba adapima ibiro birenga 60 kandi nararabye nca niyumvira ko hari ikintu gitegerezwa kuba kitagenda neza rero na narahagaye ku maso nca ndasubira ndaraba yari ahagaze nko ku ruhande nk'aho mu maso hiwe haraba ku ruhande kandi uravye mu maso hiwe uko namye ndabibona mu kwerekwa hari hameze nk'igicapo ca Hoffman cerekana umutwe wa Kristo ku myaka 30 niyo mpamvu ndagifise mu nzu yanje mu bitabo vyanje ahantu hose nshobora kugishira kuko nuko yasa gusumba gusa yasa naho ari mugufi kandi mu gihe nariko ndamuraba nariyumviriye nti atankeka sinkiko ndaraba umwami wanje ahagaze hariya kandi narindi niko novuga muri iki kibanza kandi nkumbure neza na neza hibi hepfo yahavugirwa ubutumwa ubu hari ahantu muri iyi micungararo mu mizingi wahahera aho mpagaze w'imetero 40 canke 50 gerageza gupima uko nshoboye ahantu hakikuje aka karere ngaha uyu muzingi kandi nararabye rero yari ahagaze hariya nca ndihekenya urutoke kugira ngo ndabe ko nsinziriye murazi ukuntu umuntu nyene vyasa naho womenga sivyo kandi nariko nari nkiri muto mu mwami ico gihe nari maze nk'amezi 6 nigisha nihekenya urutoke nkora agati k'ishurwe akamanyura kandi benshi muri mwebwe abantu baba mu gihugu murazi turya duki dutoye two kwihaganyura tuba murarya amashugwe ntangura kugahe Kenya ndavuga nti ntibishoboka niko ndarota ngiye inzu yanje hariya hari data mama n'abana hariya harya hari cya kidengeri cy'amazi cya kera cy'inzu y'amatafari aho nakunda guhiga imbata hari nko ku metero 200 none ndi ngaha mpagaze mu murima bitegerezwa kumera uko nakubise umugere mwivu nkubita umukungugu gato nzunguza umutwe kandi nifyonda ibiganza ndasubira ndaraba narabye hirya ndasubira ndaraba rero niho yari yahagaze hariya umuyaga utangura guhuhuta nshambona amashugwe ahungabana kandi umuyaga utanguye guhuhuta impuzu yiwe izungagizwa nawo nkuko impuzu zimanitse ku mugozi zitangura kunyiganyiga yari ahagaze hariya narabiravye naciye niyumvirane iyaba noshobora gusa gukubita ijisho mu maso hiwe kandi yari ko aritegereza mu buseruko neza na neza nkuko yari ko arahitegereza rwose naratambutse kandi ndamuzunguruka kugira ngo nshobore kubona neza mu maso hiwe ibiganza byiwe byari imbere yiwe ahubwo bitaboneka bitewe naho mpagaze subira kumuzunguruka nshangorora umuhogo ikintu nk'iki nshangira nti kugira ngo ndabe ko noshobora kumutuma ahindukira ariko ntiyigeze ava ahari rero nariyumviriye nti nkumbure ngiye kumuhamagara mvuze nti Yesu yarahindukije umutwe wiwe rero ariko arandaba yagoroye amaboko yiwe ibyo nibyo gusa nibuka kuko nkabukeye nari ndyamye nyene hanze hariya ahantu hanako ahiki kibanza kiri ubu mu murima ishati yo kurara na yose yari yatose n'amarira kuko nari manye ndira kandi nari nataye ubwenge mu maso yiwe hari hameze ukuntu atamuhinga n'umwe yoshobora gucapa cyane ngo ashushanye ntibishobora gusa n'umugabo byonyine kumuraba byotuma urizwa n'urukundo n'ukubaha wicishije bugufi ariko kandi yari afise inkomezi zikwiye zo kuba ikisi hamwe yovuga kandi ishusho yiwe nta muhinga yoshobora na rimwe kuyicapa kandi sinigeze menya gushika uyu munsi cyo byasigura ariko ndi ngaho uyu mugoroba nyuma y'imyaka 30 mpagaze muri iyi nyubako y'ishurubu yashikaniwe igikorwa cy'Imana mushobora byose kandi cyewe nari byonyine umunywanya sanswe mu by'ukuri byonyine umutama wo mu ishengero ry'ababatisti hano iryo yoroye Davis yarabereye umwungere muri ico gihe rero mpagaze ngaha mu kibanza cyuzuye abantu neza na neza kuri bya bibuganye ne hamwe na chokuni niyumvira ari ikiguzi cy'amaraso ya Yesu Kristo ubwiwe mu bibanza byanjye kugira ngo mvuge ubu butumwa bw'ubwami mu gihe cy'iminsi ine nk'amezi atandatu gusa inyuma y'ibyo narabatirije ubwa mbere hano ku ruzi igihe umuco wamanuka hanyene ku ibarabara Spring benshi muri bwebwe boshaka nkumbure kujya kubiraba ku ibarabara Spring na Water neza na neza imbere y'uruzi ni hari umumarayika w'umwami yahagaze ubwa mbere mu bantu inyuma umutagisa umunani hanyuma ijwi riraza hari yari carivuga riti nkuko Yohana umubatizi yarungitswe nk'integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo ubutumwa bwawe buzotegura ukuza kwa kabiri inyuma y'imyaka 30 ndahagaze ngaha ntangaza ubwo butumwa kandi bwagiye mu isi yose none ndanezerewe kuba ngarutse mu gisagara cyanje kugira ngo seruke uwo mwami Yesu Kristo ngikunda n'umutima wanje wose aguma abe umuntu ategereje gusumba uko umunsi uheze sinigeze nari mwe hindura kadome na kamwe kuvyo nizeye ikintu ca mbere natanguranye ndacacizeye kuri uyu mugoroba ni wa wunde nyenejo uno munsi no mubihe bidashira ubu ndafise ubutumwa njejwe ubwa mbere igihe ubu butumwa bwatangura ni bose muravyumva basengera abarwaye ibimenyetso bihambaye twomiza n'ibitangaza byatanguriye cyane cyane mu Pentecoste umubyurukiye hose w'ibikorane byo gusengera abagwaye byanguzungurutse isi mu kiringo cy'imyaka 15 habaye imibyuro ku musozi wose ubaho ndibaza imirimo y'umuvuro iraka twovuga ko imiliyoni bakiriye Kristo nk'umukiza wabo muri ico gikorwa nyene nibyo byahumeke Ora Roberse n'abandi birabandanya bikwira hose inyuma yahishengero rya Pentecoste ryaraguye mu itiro ry'urupfu nk'uko byari biri rero intumbero yanje nico nifuza no mugoroba no gusubira gukangurira rya shengero kuko ukugaruka k'umwami Yesu kuri hafi ntegerezwa kuri karira ntegerezwa kukarira icyaha ahubwo ko buryo bwose kimaze kose sinshaka kuvuga idini ry'umuntu wari we wese ndafise ubutumwa ubu biragoye kuronka ishengero rigushigikira neza na neza nkuko byari bimeze ku mwami Yesu kuko niwe si je wariko nkuko yigisha ubwa mbere kandi agakiza abarwayi akazura abapfuye kandi akeza abanyamibembe kandi akirukana amadayimoni bose baramushaka ariko haragera igihaho ubutumwa bwama gukurikira ikimenyetso cyose kuko ikimenyetso gifise ijwi ariko igihe yicara hasi umunsi umwe agaca avuga ati jewe na data turi umwe ivyo byari birengeye ivyo bashobora kwihanganira niko byagenze kandi igihe yavuga ati kiretse muri uyu mubiri w'umwana w'umuntu kandi mukanywa amaraso yiwe nta bugingo mwogira muri mwebwe gute emwe abaganga bamwe n'abantu bafise ibyiyumviro birashe bategerezwa kuvuga bati uwo muntu harya abantu ariko aragerageza kuturisha umubiri wiwe no kunywa amaraso yiwe ntiyigeze abisigura yarabivutse gusa no kuri uyu mugoroba woshobora kumva ibintu bija kuvugwa gusa mu gikorane ntiwoshobora nkumure kubasha kubisigura ariko mwibuke Yesu Kristo niwa unde nyenejo uno munsi no mubihe bitashira turavyizeye ubu nta mwanya dufise wo kuvuga byinshi kuko dufise umwanya wo gutangura n'umwanya wo guhagarika kandi dushaka kubahiriza inama shingwa ntwaro y'ishure yaduhaye uno mwanya kandi turakora uko dushoboye kugira ngo tubahirize mwibuke igihe cyose umunyabyaha ashaka kuza kuri Kristo icyo utegerezwa gukora cyonyene no kuza imbere ubwo nyene naho noba ndiko ndigisha ndirimba icyo ari cyo cyose ugaca uheretse ubuzima bwawe Kristo uwo mwanya nyene hanyuma ugasubira mu ntebe yawe nico tubereye ngaha kugira ngo tugufashe ndashaka kuvugana na mwene data Vaire mwene data Robert Bodas na mwene data Ngabene data ngaha ndibatsa namba batoshobora gutanga mwishengero kumuhinga mo canke igitondo kimwe canke ikintu nk'iki gikora n'icyigisho kuri abo barondera umubatizo wa mpemuye ivyo byo bari byo ga mwene data ni vir na mwebwe mwese mwoshobora kuza hariya na mwene data kapse namba hari umuntu ashaka kwigisha kubyerekeye umubatizo wa mpemuye era kukutoza mwishengero ivyo bavyiza kuruta ni mu gitondo canke kumuhingamo mu gitondo nkisahazine z'igitondo asanga ufisi kibazo kunyigisho namba ufisi kibazo ku butumwa namba unamba ushaka kuba nta narimwe barigera bakwitaho wewe ubwawe urashaka ko bagusengera cyangwa icyo ari cyo cyose ushaka kumenya nico ni kuki utokubitira hari isaha zine zo mu gitondo kuri ababo bantu hazoba hari umwe cyangwa benshi hariya kwigisha gusengera abarwayi no kwishyura ibibazo gusa ku buryo bw'umwihari kwego uzogenda ubirabe bazonezerwa no kugufasha mu buryo bwose bashobora rero imbere y'uko
life and you are that word we solemnly now approach thee after the explaining of the vision
imbere yuko twegera ijambo turashaka kwegeranye n'iryo jambo bugira kandi woshobora kurya cyane rwo woshobora kunywa cyane ne rwose woshobora gutwenga cyane rwose woshobora kugenda cyane rwose ariko nta nari muzosenga cyane rwose ndashaka ko umuntu asenga ahantu hose adugije ibiganza byiwe atagutekeranya atagushavura usenge mwukunzi Yesu mwe ni jambo ry'ubugingo kandi urya uri rya jambo tuje kuri wewe twicishije bugufi kumugaragaro maze kumva isiguro za kwa kwerekwa gutyo mana waranyemeje kwa kuri mwami Yesu ndasenga kugira ngo usiga amajambo kuri uyu mugoroba ijwi ry'Imana ryumvikane mu gutwi kose kandi namba hari umuntu ngacanke yumviriza mu gihugu cyose batiteguye uyu mwanya kandi ngo bitegure guhagarara n'iki gihe ubutumwa buvuye ku Mana kwihana kugi kandi ngo bitegure kuko ubwami bw'Imana buri hafi turasabye ko bibuko uyu mugoroba hamwe n'abaja guhagarara n'iki gihe we mana dasaba imfashanyo mu gihenzi inshingano kandi nico bisigura nuko nzotegerezwa kwishura ku munsi w'urubanza kuvyo navuze byose ngaha canke nahandi mfasha kuri mvuga kuri yuzuye mwami kuvyo nkora byose nivyo mvuga mu ijambo ryawe kugira ngo bizane ivyamwa kuko igikorwa cawe ari ibiri muri ico gitabo cy'ibyagezwe ntuzu bikure mu kanwa kawe ari kuze wame uvye yumvira ko kumurango no mwijoro kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswemo byose ni ibyawe bizogenda neza ukaroranirwa none si jewe nkwibaririye ntishika mushiramanga nuko ntutinye nturanduka umutima kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose mwami Yesu ubikora uko uyu mugoroba dusenze mu izina rya Yesu amina ku wa gatanu
we pray in Jesus name amen.
kuwa gatanu no kuwa gatandatu kuva saa yine gushika saa sita mu nyubako iri hagati y'ibarabara ry'umunani n'ibarabara ryitwa Bene hazoba inyigisha ibibazo ku byo twizeye gusengera abarwaye n'ibindi uzoje namba ufise ikibazo cyo wo ukeneye cyose hazoba hariho ababijejwe umwami bahezagire ubu muri iki gikorane cyo gutangura cy'uyu mugoroba nta kindi nukora atari kugitanguza ubu nyine n'ubutumwa bwacu nicyo tubereye ngaha kandi ubu nicyo cyatumye ngaruka kandi kuwa gatandatu mu gitondo umwami abishatse ndashaka guhangana n'ikibazo cy'iki gihe ikijyanye n'ukurongora n'ukwahukana ubu mu Bagalatiya 4:27 nifuza ko dusoma aya majambo 4:27 gushika 31 kuko handitswe ngo nezerwa yewe mugore w'ingumbu utabyara turika usemerere wewe utaramukwa kuko abana b'intabwo ari benshi baruta bufise umugabo namwe bene data muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe mu buryo bw'umubiri yahamu wabyawe mu buryo bwa mpemu na none niko biri ibyanditswe bivuga iki biti iruka n'inshoreke n'umwana wayo kuko umwana w'inshoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite nuko bene data ntituri abana b'inshoreke turi aba wa mugore bwite umwami yongereza imihezagiro yiwe ku gisomwa cy'ijambo ryiwe ubu ndizera ko hano mfashe ikigwa nk'iki gitangaje kidasanzwe ariko ni kimwe rimwe na rimwe tubona imana muri ibyo bitangaje ku masaha adasanzwe mu buryo budasanzwe cyangwa ibintu bidasanzwe kuko imana ntimenyerwa kandi abayikorera mu kuri n'umutima wabo wose bayikorera mu buryo budasanzwe ku bintu cyangwa inzira byo mu isi iki kigwa cyitwa urubuto ntiruraganwa n'igishishwa Pawulo hano ariko aravuga ku rubuto rusanzwe rw'abahungu babiri ba Aburahamu Pawulo anezerejwe ubwiwe no kwishyira mu kibanza cy'urubyaro rw'umugore bwite ubu turazi yuko Aburahamu yari afise abahungu babiri ku bagore babiri batandukanye Imana yamuhaye isezerano kuri Sara biciye kuri muri Sara bambe ko hazovuka umuhungu kandi ko biciye muri uwo muhungu isizo hezagirwa amahanga yose yohezagiwe n'uyu muhungu wiwe kandi abantu bose bizera cyane cyane mu Bayuda yuko yari Isaka ariko siwe uwo muhungu w'isezerano wa Aburahamu ni Yesu kandi ni wava mu rubuto cami rw'isezerano rya Aburahamu ariko Aburahamu yari afise abahungu babiri umwe wa Hagar uwo yari inshoreke y'umugore wiwe inshoreke y'umunyaetiyo egiputa nziza iteye igomwe Aburahamu yari yarakuye muri egiputa kuba inshoreke y'umugore wiwe Sara rero yiyumviriye ko Imana idashobora kuguma isezerano ryayo ry'ukuri abwira Aburahamu kwabira Hagari inshoreke yiwe ngo amugire umugore wiwe kuko kurongora abagore benshi byari byemewe muri icyo gihe kandi ngo azane uwo mwana ko bwari bwo buryo Imana yari yabiteguye ko yategerezwa kuronka uwo mwana biciye gusa muri Hagari ariko turabona ko atari uko byari bimeze ubu turatahura kandi ko Imana itunganye muri gatatu rero Imana itunganye muri gatatu ubuntu ni gatanu mu cyongereza indwi ni ukunengesera nk'uko isi imeze Imana iratunganye muri data umwana mpemu yera uko ni ugutungana k'ubumana bose ni Imana imwe yiyerekanye gatatu mu bintu bitandukanye bigize Imana by'igikorwa kimwe Changi bikogwa bitanu bitandukanye mu bumana umwe. Rero hariho kandi gatatu mu gutungana kw'intambuko z'ubuntu kwishengero. Ugutsindanishirizwa n'ukwizera, ukwezwa n'umubatizo wa mwemu yera. Uko n'ukuvuka gushasha, nguko kuvuka gusanzwe kuvyerekana. Nguko umugore ariko aravyara umwana, ikintu ca mbere kiza n'amazi, hanyuma amaraso, hanyuma rero ubuzima. Bibiliya ivuga muri Yohana wa mbere gatanu indwi canke indwi gatanu, ndizera ko ari ivyo ivuga iti. Hari bitatu bihuriza hamwe mu ijuru Data ijambo wa yari umwana na mwemu yera, abo batatu n'umwe. Hariho ibishinga ntahe bitatu mu isi, ijambo, amazi, amaraso na mwemu. Amazi, amaraso na mwemu, abo batatu bahuriza hamwe. Rero Data umwana na mwemu yera n'umwe. Ntushobora kugira Data udafise umwana, ntushobora kugira umwana udafise mwemu yera. Ariko urashobora gutsindanishirizwa no kwizera utarezwa, urashobora kwezwa utararuzuzwa mwemu yera. Turavyemeje mu rutonde rw'ivyaremwe. Rero kandi benshi muri mwebwe nkumbure, nshobora kuba nteye ukundi kuri mwebwe, kandi sinize ndazi neza ko mwamaze kubitahura. Ariko nigisha mu bigereranyo nk'uko ibintu bisanzwe bigereranywa n'ibya mpemu. Rero turabona ko hari bitatu mu kunengesera. Ubu Imana iranengesereye muri bitatu, kandi byari mu kunengesera k'urubuto rwa Aburahamu. Hari Ishimayeli, Isaka, Yesu. Ishimayeli yavuye ku mugore w'inshoreke. Isaka yavuye ku mugore bwite, kandi abo babiri biciye mu mibonano yabubatse. Ariko Kristo Yesu yaje avuye mu nkumi ata mibonano yabubatse. Hano urubuto rumwe, urubuto rumwe, si imbuto ariko urubuto rumwe. Izindi ntizari imbuto za Aburahamu. Urubuto rwa Aburahamu rwari urubuto rwo kwizera ibyo ibyo Imana yavuze atari urubuto rwiwe rusanzwe, kuko Sara amaze gupfa, Aburahamu yarongoye uwundi mugore kandi abyara abahungu indwi utavuze abakobwa. Rero ntizari kuba imbuto za Aburahamu, rwari urubuto rumwe, kandi rwari urubuto rwo kwizera rwa Aburahamu, atari urubuto rwa Aburahamu rwo mu buzima busanzwe, ariko urubuto rwa Aburahamu rwo mu buzima bwa mpemu. Uwo yafata ikintu cyose kinyuranye n'ijambo ry'Imana kandi akacyita nk'ako kitabaho, kandi akizera Imana nta bindi byizigiro. Yizeye mu kwizigira. Urwo ni rwo rubuto nyarwo turiko turavuga ko. Hano turafise ishusho. Yo, urubuto rwaratanguye, urubuto rw'isezerano rwatanguye mu gukekeranya buhoro buhoro, ugukekeranya kw'isezerano ry'inkomoko. Imana yarasezeranye Aburahamu biciye muri Sara kuzoronka uyu mwana. Ariko ubu niwitegereze urubuto rwa mbere rwa Aburahamu rw'inshoreke rwaje biciye mu gukekeranya kwa Sara yuko ivyo vyoba, kuko yari ashaje yararengeje imyaka yo kuvyara. Rero nuko ishengero ritangura, nuko iminsi yose ritangura. Utangurira mu minsi, ntutangumunsi, ntutangurira hejuru. Umuntu age arageza kurira ingaza, agerageza kubanza kuja hejuru. Yo funiki zosi utegerezwa gutangura kunyu, hanyuma ukubakira no hejuru y'ivyo. Kandi aha tubona yuko intango y'isezerano ry'Imana ririko rihagarara biciye mu mugambi w'Imana. Wo hagaritswe bivuye kugukekeranya buhoro buhoro. Ni muri ubwo buryo icatanguye mu murima wa Edeni, nuko urupfu rwatanguye n'icaha. Igijambo ry'Imana rimwe ryasobanuwe nami canke rigakekeranya. Ntushobora gukekeranya canke ngo ushire ijambo ry'Imana ku kibanza atari co. Ijambo ry'Imana ijambo rimwe ry'Imana ni niko umwami avuze, ijambo ryose ribe uko. Kandi hano Sara naho ariwe isezerano, Sara n'umugore akaba ikigereranyo c'ishengero, yarakekeranije ku mugambi wa mbere w'ijambo ry'Imana ry'isezerano acavuga ati we wa Aburahamu umugabo wanje fati iyo nshoreke nziza muce mu bana umubere umugabo hanyuma Imana izatanga uru rubuto rw'isezerano biciye muri we kandi nzoca nakira uwo mwana murabona gusa kunyuranya kadome gatoya kamwe byahinduye umugambi wose rero dutegerezwa gufata ijambo ry'Imana ryose ni ku mwama vuta ijambo ryose ry'Imana nukuri aho urubuto rwatanguye rero mu isezerano ryarakekeranijwe buhoro buhoro Isaka nk'urubuto rw'umugore bwite uw'isezerano ryari ryahawe abyara nk'uko Paul agerageza kubisigura ngaha muri Galatiya abyara urubuto kama rwasezeranywe akandi abandanya avuga nk'aho ko aba abana b'umugore w'inshoreke badashobora kuraganwa n'abana b'umugore bwite kuko bari mu mici ibiri itandukanye kandi n'ukuri uwutizera ntashobora kuraganwa n'uwizera nta buryo na bumwe nta na gato aho niho ingorane ziri uno munsi ntushobora gutuma inkoko yo mu idini yizera hamwe n'inkukuma ntushobora nyene kubikora aho n'ingorane zizaza zizanana utegerezwa kwizera ijambo ry'Imana ryose gusa ubu ntushobora kuragwa kumwe ntimushobora kuragwa kumwe nk'uko utazonafatanya nawe ntushobora kubikora utegerezwa kuba inkukuma canke inkoko ntiyashobora kuraganwa na Ishimayeli urubuto rw'inshoreke rwa mu kubera gukekeranya Sara yarakekeranije ijambo ry'Imana Imana yari ishoboye kurigumya itegereze Aburahamu urabona ico niko nduba kakwo cho ku munsi w'iyinga mu gitondo Aburahamu ntiyakekeranije Sara yarakekeranije ni wenyene si Adamu yakekeranije ni Eva yakekeranije nuko rero tuzobona vyinshi muri ivyo bintu nitwabivuga ko kuwiyinga mu gitondo ivyambwemu ntibishobora ku ibintu kama ntibishobora kuraganwa n'ivyambwemu uko abana ba Ishimayeli badashobora kuraganwa nana n'abana ba Isaka niko ibintu by'umubiri bidashobora kuraganwa n'ibyambwemu ishengero risanzwe ishengero ryambwemu hari ishengero risanzwe rigereranywa n'abo bagore kandi hari ishengero ryambwemu naryo rero ishengero risanzwe n'ishengero ryambwemu ntibishobora kuraganwa ne abiratandukanye ibihe bitandukanye abiratandukanye abantu batandukanye bari mu masezerano biyatandukanye nico gituma ukuzamugwa gutandukanye kandi kuzoba ku rubuto cami rwa Aburahamu ntirushobora kuza ruciye mu rubuto rusanzwe rw'umubiri rw'ishengero rutegerezwa kuba urubuto cami rw'ijambo ry'Imana muri Aburahamu urubuto cami niyo mpamvu izamurwa ritegerezwa kuba ubwa mbere nimwibuke yuko twebwe abazoba bakiriho tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoyi kuko inzamba y'Imana izovuga abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka maze natwe abasigaye bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mukire itegereze haranditswe kandi abasigaye mu bapfuye ntibasubira kubaho kugeza imyaka igihumbi ihetse rero hariya ntibazoraganwa hamwe ntibazozamuranwa hamwe hari atankeka ishengero risanzwe ishengero rya mpemi ishengero rw'umubiri ishengero rya mpemu rero murabona hano nta rubanza ku rubuto cami nte rwa mpemu rwatoranijwe rwa Aburahamu kuko batoranirijwe ubugingo butashira barakiriye ikimazi cyatanzwe cy'Imana kandi icyo kimazi ari cyo Kristo ijambo kandi rero nta rubanza ubu Uwera Yohana 5:24 nagushaka icyanditswe nuko rero none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda Abaroma 8:1 ntibagendeshwa n'umubiri ariko bagendeshwa na mpemu mu Baroma 5:24 ubumva ijambo ryanjye iryo jambo rivuga ubutahura imburegwa yose n'ubundi wese ashobora kuryumva kandi akaritera ibitugu ariko uwumva ijambo ryanje agatahura ijambo ryanje kandi akizerwa n'umwe afise ubugingo butashira kandi ntazoza mu rukinja ntazoshirwa mu rukinja kuko azobavuye mu rupfu agiye mu bugingo ego mugende utahura iryo banga rihambaye ry'Imana rihishuwe ukuntu Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi ubwayo ukuntu we na data bari umwe ukuntu amabanga ahambaye yo kunegesera ku Imana yiyerekana ubwayo we ubwayo akagaragara mu gihe cy'abana b'abantu biciye mu bana b'abantu ari kumwe n'abana b'abantu kugira ngo agaragaze ijambo ryiwe ry'igihe mu guseruka kw'izuba mu buseruko kandi akora ikintu kimwe mu gihe izuba rirengera mu burengero kwigaragaza ubwayo mu ishengero mugeni ijambo ryagaragaye murabona bizoba navyo ubutahura n'ibyo kumenya uwo n'uwahishuriwe nibyahishuwe n'uwantumye afise ubugingo budashira kandi ntazoja mu rukinja ariko abavuye mu rufashitse mu bugingo
everlasting life and will not come into the judgment but pass from death unto life. The natural seed
urubuto rusanzwe rwari urwo kwikorera gusa urubuto rwa mpemu nk'umutumba indi matima n'igishishwa twaramaze kubivuga ko imbere mu bundi butumwa ariko ndashaka gusubira kubiraba canke kubisubiramo kandi mu kiringo cy'umunota umwe gusa rero hano hari intambuko zitatu z'urubuto zitwere ku ishusho nyayo intambuko zitatu z'urubuto rusanzwe ku isi rero iyo urubuto rutewe ruzana umutumba uwo ugasohokamwe iminago hanyuma indi matima hagakurikira umurayi ugafata kuri icyo hanyuma igishishwa hanyuma ya byose hasubira kuza urubuto itegereze izi ntambuko z'uwo mugano utunganye ngaha n'ukuntu yerekanye neza na neza ikigereranyo kuko imana niyo nyene ibyaremwe ku bw'ibyo ibiterwa ntibishobora kwihenda nk'uko imana idashobora kwihenda kuko niyo yashyize ibintu mu mwanya wabyo kuko ku bwacu kugira ngo tubirabe kandi tubibone itegereze Hagayi
which was the first beginning
umutumba yabaye intango ya mbere y'ugukura kurubuto rero ntiyasa na gato n'urubuto wari umutumba kuko yari umugore w'inchoreke ntiyari mwisezerano na gatoyi ntacho yasana n'ijambo gusa yari umwikorezi w'urubuto itegereze Sara inti matima yari afise umurayi ribya hanga ry'abayuda ryakomotse kuri we kuva kuri Sara havutse Isaka muri Isaka havutse Yakobo Yakobo abyara ba batama hanyuma abo batama babyara ihanga Mariya isugi kubwo kwizera yatanze urubuto nyakuri rwa mwe mu jambo yambaye umubiri murabona abo bagore batatu abagore batatu nibo urubuto rwaciyemwe umwe muri bo mu by'ukuri yari umusambanyi kazi mu gihe cyo kurongora abagore benshi uwa kabiri yari umugore bwite rero uwa gatatu ntabyo kubonana n'umugabo na gatoyi ariko kubwo kwizera yarizeye ijambo ry'ima Hagari Sara bombi Sara na Hagari babonanye n'umugabo ariko Mariya yari nkumi mu bushobozi bw'isezerano ry'ijambo ry'Imana ibyo nibyo umutumba haga abagore babiri barerekana batekerana igisezerano ariko itegereze icyo byazanye mu nyuma igihe Hagari umugore wa kabiri wa Aburahamu we yari umugore wihanga gusa ariko yabyaye umugabo ariko uwo mugabo yari ubwoko ki Bibiliya ivuga ko yari umugabo wo mu ishyamba yari atunzwe n'umuheto wiwe kandi nta muntu n'umwe yoshoboye kumunesha byari bigoye kumwigegereza kumuhindura kumugira mushasha ntibyakunda kumwiyegereza yari umuntu wo mu ishyamba kuko yaranyuranye n'ijambo ry'Imana kandi ikintu cyose kinyuranye umuvuga butumwa wese umunywanyi wese n'ishengera sanzwe ishengero irya ryo ryose binyuranye n'ijambo ry'Imana ribyari kinyeshamba umugwi gisamba nyiwisiwa Hollywood udashobora kuguma ku ijambo ritavanze kuko nta n'ubwo uharurwa mu isezerano oya Sara umugore w'ukuri w'isezerano akaba n'indi matima yabyaye umushinga ntahe nawe yabyaye ihanga ryasezeranywe rikorera Imana ariko Mariya atabonanye n'umugabo na gatoyi ariko yizera ijambo ryasezeranywe mu gihe yari isugi ntiyamenye icitwa umugabo kandi umumarayika w'umwami yaramugende yavuga ati Mariya mwaramutsura hezagiwe mu bandi bagore kuko Imana iri kumwe nawe acaravuga ati byo bintu bizoshoboka guteya yaravuze umumarayika yavuze ati mpemu yera zo gutera igitutu ntibyari byigere biba mu bihe byose ariko Mariya yizeye Imana acaravuga ati ehe ndumukurano w'umwami yaritseye ijambo ni gute ibyo byarabigiye kubironka yaragiye kubironka yamenye ko Hagari yaronse umwana abishiye mu byifuzo by'umubiri na Aburahamu kandi Sara yaronse umwana abishiye mu byifuzo by'umubiri hamwe na Aburahamu hamwe abana bisezerano inchoreke hamwe n'umugore bwite ariko hanasabwa kwizera niyo ntererano ku kwizera kwari muri Aburahamu we yizera ibidashoboka mu gihe yari ari imana yavuze byaba biba ye ukuri yizeye imana ntiyizeye abazi bibazo yaravuze atehe ndi umukurano w'umwami ntacyo bitwaye ukabisi bazomvuga nabi kosa ariko nibibe nko ku ijambo ryawe rivuze aho niho haturutse urubuto rw'inkomoko Sara ntiyashobora kubikora kuko habaye imimorano mpuzabitsina ibyo nibyo Sara ntiyashobora kubikora nawe nyene kuko habaye imimorano mpuzabitsina nta n'ishengero ryosho bishobora riri mu bice bisabwa kwizera ijambo ry'Imana kutagira agasembwa kugira ngo gukore isezerano kubyara abana ibice ntibizigera biba mu ishengero ryavutse ubwa kabiri ntibishobora kubikora bizoza n'ibintu by'ibisubirizi bizoza n'ibintu by'imbyigano ibintu bigerageza kumera nkabyo ari ku ishengero ry'Imana ry'inkomoko ryabyawe ubwa kabiri ryizera ijambo ry'Imana mu bihe byose bitarazi ibyo ari byo byose kuko ntirigira agasembwa ibyo bintu bica biciye biza biciye mu isezerano ry'Imana Mariya umugore nyakuri yaravuze biciye mu ata kubonana n'umugabo yavuze ati bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe ehe ndumugurano wawe kandi yararabye n'igiki yazanye s'umugabo wo mu ishamba sihanga ariko yazanye ijambo Imana ubwayo yagaragaye mu mubiri amena urubuto nyarwo rw'Imana rwagaragaje isezerano ryose Imana yatanze muri Bibiliya atari we nta muntu ashobora kubaho atabeshejweho nawe yari urubuto nyarwo yari hejuru y'intima yabaye igishishwa kiza n'urubuto ubu abandi babiri batwaye ubuzima bonyine nk'urubuto rusanzwe Mariya ubu mwibuke navuze ba bandi babiri ubu Mariya ntimugire Imana ntimumugire Imana nk'uko abantu bamwe bagerageza kubimugira ntiyari Imana ya mugenzi yari umwikorezi gusa urubuto nk'uko abandi bari ariko nk'uko ukwizera ijambo birushiriza kwerekeza kwishusho nyakuri nk'uko ibigori byera cyangwa ingano haza umutumba hanyuma urumurenda hanyuma igishishwa ariko iyo wiyumviriye kirya gishishwa iyo utitegereje kineza kizosa neza na neza nk'urubuto nyarwo ariko iyo ucuguruye urubuto nyarwo ruri imbere byongeye n'umwikorezi gusa rero urabona Mariya sumwisi mu mibanano n'umugabo ariko biciye mu kwizera ikintu neza na neza nk'icyo Mariya ntiyari rurya rubuto Mariya yari umwikorezi wa rurya rubuto yari urubuto nyarwo rw'ukwizera kuko ijambo ry'Imana nuko kwizera yari haya Aburahamu kandi ukwizera konyine niko gushobora gutanga icyo Imana yavuze ko izokora ukwizera mu ijambo ryayo itegereze ukuntu Mariya yabaye ikintu kigaragara ariko nk'igishishwa igishishwa kiragumya urubuto muri cyo kirarukingira kandi kikarugaburira kugezaho rusigara rwonyene rweze niko n'iki gihe cya gatatu cy'ishengero rya Pantekote cejeje urwo rubuto mu kurugumya gushikaho hagere igihe igishishwa cuguruka Mariya nyina wa Kristo ubundikira gusa nta maraso yari nta maraso ya Mariya yari afise nta maraso y'umuyuda nta maraso y'umunyamahanga yari amaraso y'Imana Imana yaremye ayo maraso ntibyashoboka ko haba imibonano y'umugabo n'umugore ntiyari umuyuda cyangwa umunyamahanga umwana nta nima y'amaraso ya nyina agira amaraso apfa kuri se turazi ko amaraso ndemanginga ari mu mugabo kurya kw'inkoko ishobora gukiriga inkoko kazi irashobora gukiriga ariko nambi kabonanye n'inyoni y'ingabo isake ntizoberagura ntirirondoka naho ryosa neza na neza n'irikinyaryo rirondoka imigenzo yaryo yose irasa ariko nta buzima buri muri ryo niko bimeze n'abantu batura Kristo benshi muri bo basa n'aba Kristo bagerageza gukora nk'aba Kristo ariko utegerezwa kugira Kristo muri wewe ariko jambo yagaragaye yigaragaje bitari uko ntibizokugira umukristo nyawe yizera Bibiliya iminsi yose kizoba ari ikintu cy'idini ntushobora kubaho kuko nta buzima buri muri we bwo tuma baho irige ntirishobora kubera kugwa riborera mucari namba inkoko kazi itabonanye n'isake n'abanyu wanyi bishengero gusushobora ku bahenda henda no kubahamagara kubagira badiakoni nikindi cari cyo cyose ariko bazo ufisi icari cyuzu ya magi yaboze mu gihe batarabonana n'umugabo nibyo umwikorezi gishishwa kiragaburira nibyo rero nguru urubuto ubwarwo rutegerezwa kwikura mu gishishwa cyangwa igishishwa gitegerezwa kwikura ku rubuto kugira ngo bikunde rubonane n'umwana rubone kwera tubona byose mu kigereranyo murabe hano ukuntu byegeranye ishengero ryo muri iyi minsi ya nyuma ririko risa n'urubuto bwarwo raba ukuntu iri dini rya Pentekote ryahagurutse mu minsi ya nyuma kandi tuzobisigura hanyuma ukuntu bagera aho bashaka gusa neza na neza n'urubuto iyo igishishwa cyugurutse kuva ku rubuto rw'ingano cyangwa katsi k'ingano inyuma yuko umurenga waguye ko mu ntambuko ya kabiri hanyuma hakazi ntambuko ya gatatu ariko igishishwa kandi uko nico ico namba atari umusuzumye w'ukuri abyitondeye n'uzoshobora kuvuga namba ari ubuto nyarwo ruri imbere igihugo rubuto rututo rutoya rwa mbere ruje rusa n'urubuto ariko wicare hasi uce w'urwugurura uraja gusanga atari atari ubuto rurimwo na gatoyi n'igishishwa gusa umwikorezi w'urubuto rero urubuto rusana ngaha ariko mwibuke nta kindi inyuma y'icyo gishishwa mwibuke nta rundi rubuto rwasezeranywe ruciye mu mugore nta handi nyuma ya Maria kandi nta yandi madini yasezeranywe nyuma ya Pentekoti n'izamugwa ry'umugeni ryazananye hariya urubuto ijambo ryagaragajwe ubugira kandi itegereze murabe ukuntu bisa n'ibyegeranye Matayo yaravuze uwera Matayo ga 24:24 yavuze ati izo mpemu zibiri mu minsi ya nyuma impemu y'ishengero y'abantu bishengero na mpemu w'umugeni y'abantu b'umugeni bizoba byegeranye cyane ku buryo byose imiza n'abatoranijwe ubwabi yaba byoshoboka biregeranye cyane raba ukuntu biza bivuye mu mutumba rero witegereze tugiye kugereranya ikintu ngaha riteri mu gihe cy'ishengero rizakizana urubuto mugeni yari umwe mu mpemu agatete gusa kamwe ku rubuto niko riteri yahagaze ko kwari ugutsindirisha nandishirizwa no kwizera cyari ikigereranyo cya Hagari umutumba itegereze Wesley yari ikigereranyo cya Sara Philadelphia igihe cy'urukundo cyazanye indi matima mu gihe cya Wesley habonetse abamisiyonari benshi ata kindi gihe kigeze kibaho igihe cya Wesley cyabaye igihe kinini cy'abamisiyonari ariko Pentekoti yashushanwa na Maria Maria intambuko ya nyuma yarwo rero we ntiyari urubuto yamara ubuzima bw'ubwo rubuto bwari muri we ariko ntirwari bwere numva meze neza cyane muri mwemu yari afise Maria yari afise urubuto ntirwari bwere rwari ngaho ariko ntirwari bwere nuko biri no muri iki gihe cyacu cya Pentekoti tubayemo hategerezwa kuziba ijambo ry'Imana riri hagati na hagati ritagira idini ryegamiye riri kure y'imibereho y'iryo dini riteri yahagaze ku ijambo ryiwe rya mbere umugororotse azobeshwa kwizera Wesley yari afise amajambo ari ukwezwa igikorwa gitomoye cya kabiri cy'ubuntu Pentekoti yari afise ijambo rya gatatu ukugarukanwa kw'ingabire ariko urubuto nyakuri rutegerezwa kuza murabona ingene bashinga idini ku ijambo rimwe n'irindi jambo ariko hategerezwa kuba ikintu kimwe kidashobora gushyirwa ko idini n'ukunengesera k'ubugingo buraho butegerezwa kugaragarira mu mugeni ubugira kandi nta bindi bihe by'ishengero bishobora kuba inyuma y'iki turi kwiherezo bene data n'abashiki banje turi ngaha twashitse Imana ishimwe amina ubu turashobona ko ibi bintu ari by'ukuri bishobora turongera tukabona rero namba wewe yari ntimatima canke Wesley ntimatima Pentekoti rero nigishishwa ari yo ntambuka ikurikira y'ukuza k'urubuto ariko mwene data mushikange umutumba surubuto na gatimatima surubuto nigishishwa surubuto naho uko kigenda gikura kirushiriza gusana urubuto umutumba ntusana urubuto haca hatiki intimatima agafuko gatoyi isa n'urubuto kurusha uko ikurusha bisa uko icyatsi inyuma yaho hazi kigishishwa gitwara urubuto kikagaburira urubuto rero ni mubiri nimusubiza amaso inyuma ngaha mu isezerano Imana yahaye Aburahamu ku byerekeye urubuto rwawe mu mvugo ya mpemu umuntu wese muri twebwe arabizi yavuga kuri Kristo ntiyavuga kuri Isaka biciye mu rubuto rwiwe mu kwizera itegereze urwa mbere rwazananye ku nshoreke ntirwa kurwasa na gato n'isezerano imana ntitegerezwa gusubira ku ijambo ryayo ku muntu numwe imana yaravuze ingene rwoje kandi uko niko ruzoza ariko Sara ari mu gishingo cishengero ikigeranyo cishengero kiriboneka we aho ko yavuze ati emwe ndizera yuko ibi ari ibintu bitangaje cyane sinshobora no kubyizera na gato rero nugende ufate Hagari maze mugire umugore murabona aho icyo gishaka nicasa nisezerano na gatoyi ariko igihe Sara yaza rero byasa naho byari byiza cyane byasa cyane nari bya sezerano aho yamara rero nti byari sezerano rw'ukuri kuko Isirayeli muri Isaka yarahushije kandi ihakana urubuto rw'inkomoko igihe rwaza haleluya ntimuhungabane ntimwiruke ibi ntibikugirira nabi yahakanye urubuto irarubamba maze irumanika ku musaraba neza na neza nk'uko Pawulo yavuze ngaha ati mbega urubuto rw'umugore bwite cyangwa rw'inshoreke ntirwahakanye urubuto rw'umugore bwite kandi uko ni ku urubuto rw'idini ruhakana urubuto nyakuri bitegerezwa kwama biruke iminsi yose ntibazororaganwa hamwe ntibafatanije oya n'amasezerano abiri atandukanye rwose ibihe bibiri bitandukanye amahanga abiri atandukanye byose hamwe rimwe n'umugeni irindi naryo ni shengero nta kigereranyo na gatoyi kiri muri ibyo ariko naho biruko si urubuto rwasezeranywe kuza ntiyari Sara ntiyari na kandi ntiyari Hagari yari na Sara ariko ntiyari Mariya abo bose ntibari urubuto Mariya ntiyari urubuto yari atwaye urubuto ariko yari atwaye yari yagaburiye yari yarugaburiye akura mu nda yiwe neza na neza nk'uko igishishwa cyakuye mu nda urubuto nyakuri ariko igishishwa si urubuto gusa kihi cyegereye cyane urubuto gikikuje urubuto tugarutse ku mutungo ubuzima bugenda bukwiragizwa biciye mu tumba rero ibyo bishitse ku murayi biregeranye ariko iyo bushitse ku gishishwa bimera neza na neza nk'urubuto kandi rukingira hafi nk'urubuto Yesu yatubariye ibyoshitse mu minsi ya nyuma biregeranye cyane ku buryo byose imiza batoranijwe yaba byoshobotse ariko urubuto ruca ruza ruvuye aho maze igishishwa ubuzima bupfa mu gishishwa kandi igishishwa n'umwikorezi kandi neza na neza icyo n'amadini yacu yabaye umwikorezi biterwe sire y'abapentekoti kandi ubu ni igihe cy'uko urubuto ruzitegereze gusa ntiyari urubuto Mariya ntiyari urubuto yari igishishwa intimatima n'umutumba gusa abikorezi bicyo bigi ice kijambo atari jambo ryose riteri yari afise ugutsindanishirizwa we no kwizera wesire yari afise ukwiyezwa abapentekoti bari bafise ukugarukanwa kw'ingabire ariko igihe ijambo ryaza rero barashobora kuzana ibyo yuko ugutsindanishirizwa kuzokiza umuntu muravyizera atankeka yari umwikorezi w'ijambo neza na neza nk'uko nizera ku mutumba ari igice kingana atankeka niko ariko n'umwikorezi si ubugingo hanyuma ukwezwa kuza gukurikira nibangahe bizera ukwezwa mwizera bibiliya mutegerezwa atankeka rero naho biruko ibyo si byo bisa nabyo kurusha ayo n'amajambo abiri yiyongera ko ariko rero hanyuma haza pentekoti ukugarukanwa kw'ingabire kuvuga mu ndimi bavyita ikimenyamenya cya mbe mugera kuvuga mu ndimi aho bavyita ikimenyamenya cya mbere ibyo bikaba byazanye igiki igishishwa ariko babigize idini ariko iyo utanguye kuvuga uti jewe na data turi umwe n'ibindi bintu igishishwa gica cikurako ariko ishengero rya bibiliya nyakuri ry'inkomoko rizozana ijambo ry'imana ryose mu kunengesera kwaryo no mu nkomezi zaryo kuko we ari wa wundi ejo uyu munsi no mu bihe bidashira itegereze mu nda ya Mariya hari mu rubuto ariko igihe urubuto rwavuka rwavuze ruti naje gukora ibyo uwantumye agomba jewe na data turi umwe nintakora ibikorwa byiwe ntimunyizere urwo rwari urubuto ninde muri mwebwe yonyagiriza ukutizera ibyo bibiliya yasezeranye ko nokoze narabikoze imana yabigaragaje muri jewe yaravuze ati ninde yombarira ubu murabona ariko urubuto muri Mariya igishishwa cyari cyegereje kuba rwo ariko nticarirwo rwari rukiri mu nda itegereze no mu gihe cya pentekoti mu gihe cya ritere mu gihe cya wesireyi byabaye cyo kimwe no muri iki gihe cya pentekoti ubu ni mwitegereze rero ariko mu kugururwa kw'ibimatanishijwe ishasharandwi ibyahishuriwe Yohana 10 jambo ryose ritegerezwa kuvukira mu kugaragara ubugira kandi kandi riga shingiye ku intahe na mpemu w'Imana mu nkomezi zose nk'uko ryari gihewe yari ngaha ku isi rigaragazwa cyo kimwe rigakora ibintu bimwe nk'ibyo ryakozwe igihe ryari ngaha ku isi amina baheburayo 13:8 havuga ko Yesu Kristo yari wa wundi nyenejo n'uyu munsi gushika mu bihe bidashira muri wera Luka 17:30 Yesu yavuze ati mu minsi yiherezo nk'uko byari bimeze mu minsi ya Sodoma igihe umwana w'umuntu azoba ariko arihishura ubugira kandi bizoba cyo kimwe isi imeze nk'uko Sodoma yari imeze kandi ishengero ryinjiye muri Sodoma hamwe na ryo Haroti n'umugore wiwe kandi ndavuga yuko hari ishengero ryatoranijwe ahantu hanaka muri iyi minsi ryavuye muri ibyo bintu rirongera ryitandukanya nabyo kandi kugaragazwa kw'Imana kwa rarikanguye turi mu minsi y'iherezo igishishwa cinjije inkomezi zacu mu rubuto caragiye cari igishishwa cyiza ariko cyakoze mu gihe cyacu murabona n'umugeni jambo w'umukwe jambo urubuto rw'umubiri rwa Aburahamu rwa Isaka ya na Yakobo canke urubuto rw'umubiri bambe rwa Ishimariyeli urubuto rw'umubiri rwa Isaka n'ibindi rwategerezwa kuja mu ivu kugira ngo ruzane uru rundi ruzane Yesu kandi niko izo ndi nzindi zose zitegerezwa kubigenza imbuto zitegerezwa kuma nshaka kuvuga ibishishwa bitegerezwa kuma n'umurayi utegerezwa kuma n'ibintu byose bigapfa kugira ngo urubuto rwiga garagaze nuko byagenze mu bihe byose amadini yarabaye abikoreza ibico gice cyarwo igice cyaryo ni jambo kuko ryanyegejwe abantu bajyanyegejwe abazanye ihinduka n'abanyabwenge canke bimatanishirizwa kure yabo gushikaho igihe cy'inkukuma kigaragariye Bibiliya nuko yavuze ngo mugenzi kuko twabisezeraniwe muri Maraki kane neza na neza turaho binyegeje abahanga n'abanyabwenge nk'uko duhejeje guca mu gitabo cy'ibyashyiriwe Yohana dusanga yuko ikintu cyose batatu bose muri izo ntumwa z'ibyo bikoko byaje kimwe cyose cyafatana neza na neza na riteri kimwe cyose cyafatana n'ikindi neza na neza icyo kikaba inka n'ibindi bikoko bitandukanye byo muri Bibiliya byazanye mu gutsindanishirizwa ukwizera mbere no mu wa Pentekote ariko icyakane cyari nk'ukuma ibyo nibyo kandi muri cyo gihe Imana yarayigarukiye rero bitegerezwa kuza muri iki gihe kugira ngo bibe ibinyakuri ego mugenzi isezerano ry'ukuri rishitswa rya Maraki kane Yesu ntiyari wa Mariya ariko yazananye muri Mariya nk'uko ubuzima buzana na mugishishwa rero benshi muri mwebwe bene data bakatolike beza muri ngaha canke bashiki bacu iri joro nkumbure mwiyumvira yuko Mariya yari nyina w'Imana nk'uko muvuga ko yari mbega yari gushobora gute kuba nyina w'Imana kandi Imana itagira itanguriro n'iherezo murabona ninde yari se w'Imana none asangwa yari nyina murabona yari umuremyi wa Mariya ariko Mariya ntiyari umuremyi wiwe yari iremyewe ubwiwe mu nda ya Mariya nticari ikiremwa cy'ubwiwe yari we yiremye ubwiwe ntiyari uwiwe ariko Mariya yari uw'Imana ibyo nibyo Bibiliya iratwigisha yuko byose byaremwe nawe murabona kandi mu byaremwe byose nta kintu na kimwe gitaremwe nawe rero yoshobora gute ni gute yari kugira nyina mu gihe yari Imana ubwayo rero turabona ngaha uguhishurirwa nyakuri kwikigereranyo nyacu hari abagore batatu batwaye urubuto rusanzwe gushikaho rwegera muri Yesu ni gute ishima yera atashobora kuruba kuko yavukiye by'ukuri mu byo twokwiyumvira uyu munsi hanze y'uburiri bw'aba abiranye kuko yari umwana w'umugore w'umugurano hanyuma haza urusa nawe kurushiriza urusa na Yesu ari rwo rwazananye muri Isaka ariko naho nyene ntirwari rwo kuko rwari rwavutse biciye mu mibonano mpuzabitsina ya Sara na Aburahamu ariko rero hanyuma haza Mariya mu kubyara akiri nkumi yazanye Yesu ibyo nibyo Imani jambo gamba y'umubiri ubu ni murabe hari habagore batatu bagereranywa ngaha n'amashengero abagore ba Mariki gereranyo chama shengero bisigura ibihe bitatu by'amadini abikoreza kandi abategerezwa gupfa no kuma neza na neza nk'uko igishishwa n'ibindi biba kugira ngo ibihe bihi kibanza urubuto urubuto ntirushobora kumererwa neza ntirushobora kwera bambe mu gihe igishishwa umutumba n'amababi ibyose bitaruma ibyo nibyo rutwara ubuzima bwose muri byo rukabukuramo rukabukuramo amina icyo byari cyose nico kurushiriza nibyo shobora kubikora ubu ni gihe cy'urubuto cyangwa igihe cy'umugeni ibishishwa byarapfuye ibishishwa byarumye igihe cy'ijambo ritunganye ritavanze n'igihe cy'ijambo ritunganye mwibuke ijambo ritunganye urishize mu minwe y'idini atankeka ntirizoba rigitunganye rizoba ryakozwe kuno muntu imbere yuko urishikira ariko ishengero ry'Imana ntirikogwa ko ni dini haleluya n'ijambo ry'Imana ryavutse ritunganye rigaragaza Yesu Kristo wa wundejo uyu munsi no mwihe bidashira haleluya mbega ukuntu ari byiza ndarikunda ndaryizera ndazi yuko ari ukuri ntirizokorwa ko nta gukorwa ko n'umuntu ni dini bizobaho mu kuvuka gutunganye k'umugeni oya mugenzi we yategerewe we yateguwe n'Imana kuvuka uko ntimukore ku bintu byabo byanduye byacitse ibinyakabaka binyibutse ikintu kimwe gusa mu gihe nariko ndavafowe n'igise wa muwundi munsi nja Tikson imva mu gikorane nte mu w'Imana yasunikiye kwihweza ikintu kimwe mu gihe umugore wanje nanje twariko turagenda tuvugana n'abana basinziriye inyuma mu modoka bwari ko burira yansunikiye kwitegereza ikinyakabaka nuko nditegereza gato icyo kinyakabaka nongera ndacigako nikigereranyo neza na neza cishengera uyu munsi rero ikinyakabaka aka nkuko tubizi twese cyaratakaje ibyakiranga mu irema ryacyo ryo mu ntango uko n'ukuri kutagabanije cyarigeze kuba gisa n'inkukuma mukuri cyarigeze kuba gisa n'inkukuma mukuru wacu ikinyakabaka niko cyari ariko ubu ntikiguruka hejuru na gatoyi uhiga manu yacu yo mu ijuru ariko cyarabaye ikinyantege nke ntikiguruka mu birere na gatoyi gisimba kurikira hasi nk'igisiga gisanzwe gihagarara ku nsinga z'amatelefone kikagumaho gihiga inkwapfu zapfuye ikinyakabaka nticaremewe gukora ibyo oya cyari caremewe ngo gise n'inkukuma rero nico kimwe n'ishengero ryashyizweho risa n'inkukuma ryategerezwa gufata ikibanza ahantu ho mu ijuru ariko aho kumera uko ryaratakaje inkomezi ntirikigurukira ahantu y'insiga bwenge mu birere oya mu genzi ligendera mu nzira yaryo zigezweho zemewe zindero na teolojia mu idini rinaka ryashyizweho n'umuntu rirondera kagwi k'inkwavu zapfuye zatanguye kubora izo ikintu cishe ibyo nibyo risimbagurikira hasi ubu murabona ibyo nibyo ikinyakabaka murabona nicyo bisigura inkukuma ntiyahindutse na gatoyi iguma ari inkukuma ikinyakabaka nikiduga hejuru mu birere ntikibikora na gatoyi kugira ngo gicakire manu yacyo nshashiyo hejuru ariko kibeshwaho nicyo gishobora gutora cyamaze gupfa icyo gisiga ntigitegerezwa kuruha tuvuge ko gitegerezwa kuguma hasi ariko raba icyo gisigura cya kera uyu munsi kiragenda hepfo mu ibarabara ukabona insinga z'amatopi telefone zuzuye ibyo bisiga biraba ko byoronka ikintu kimwe cishwe ikintu kimwe cyaboze gikora nk'uko umenga ntigifise amababa akwiye yo kuguruka kira ikintu cya mbere mwomenya gica kija hasi igihe cyose kija hasi kuko cyatakaje inkomezi ntigikoresha inkomezi zacu na gatoyi z'Imana yagihaye icyahora kikiranga cy'umwihariko kwari kugendera mu bibere kikararira hejuru ibyoha iyo hasi ariko ubu kigendera hasi kandi ntigishobora no kuraba hejuru ibyiyumviro byacu biri ku nkwavu zapfuye kugira ngo kirabe ko coronka ikintu mu ibarabara nk'umusakanyika agakoko bita oposiyumu cyangwa ikintu kinaka umuntu umwe yagonze ntabwo ari nkukuma ariko n'igisiga gisa nayo neza na neza nk'uko ishengero bitsiga ibiritunga bijyanye n'ingero n'ibindi ribitsiga kundya zipfuye zapfuye haciye imyaka mu gihe cya riteri na wesley n'abapentekoti no kubandanya ikabirya riraba inyuma ku byizerwa byashyizweho n'abantu aho kuguruka ryerekezaho mu ijuru ry'ijambo aho byose bishobokera abizera cyatoye ingeso z'igikona ibyo bintu bipfuye byasigarijwe ibisiga kirya n'ibyabo yaboze isi indero n'ibindi bisa n'ivyo byasigiwe isi ntibyasigiwe ishengero n'irinyantege nke ku buryo rita ntirigifise inkomezi na gatoyi ntirishobora gushika mu birere bigoye byaho mu ijuru aho byose bishobokera bizera riguma inyuma rikavuga riti emwe mwigisha naka yaravuze ikintu kinaka idini ganje ntirivyizera uko yo we wa kinyakaba kacononekaye utinya guhagarara ku masezerano y'Imana uravuga utemwe iminsi y'ibitangaza yararenganye nta nkomezi ufise utinya gufata ma baba yawe ngugurukire hariya mbega warabuzi intege zo kubwira igikorane c'amasengesho mbega washitsaho utinya kugumya iminota irenga icumi imbere ahatangirwa ibimaze by'amasengesho gisimbagurika nka ca gisiga gisanzwe kirya inyama zabo ziri hasi yego mugenzi ni kinyantege nke cane ku buryo kitagishobora kwihanganira ibirere bigoye gisimbagurika nk'igisiga gisanzwe kandi kikarya indya z'ibisiga bisanzwe uko niko biri ibyo nibyo gushikaho cyatanguye gusa na cya gisiga gisanzwe gikora nka cya gisiga gisanzwe ntikigira na gato iki ikinyakabaka kimeze nk'igisiga gisanzwe kurusha uko coba kimeze nk'ikinyakabaka ikinyakabaka cotegerejwe kugurukira hejuru nticotegerejwe kwicara ku nsinga z'amatelefone kirindiriye ko coronka inkwavu zapfuye hanyuma kimanuke hariya hasi gisimbasimbire mu ibarabara nk'igisiga gisanzwe murabona ivyo neza na neza bimeze nk'uko ishengero riri uyu munsi mbega bifashe iki kuduga hariya no mu kugurukiraho mu gihe nkunshobora kuronka inkwavu ngaha ariko zarapfuye ziraboze zaranduye igihe kimwe zari nziza uko ni kunyigisho z'abaruteriyano zari iza wesireyi zari iz'abapentekoti kuki murya nta cya gisiga kirya ibyaboze hariho mana nshasha yakoroka buri joro ivuye mu ijuru kubw'abana ba isirayeli igihe bari mu rugendo icyo basigaza cyose cyaba cyanduye twahora tuvuga iwacu tuti cyuzuye inyo hari inyo nyinshi cyane mu mibereho yacu no mu buryo bwacu bwo gusenga bivanye n'icyo ubundi muntu kanaka yavuze kandi ngo isezerano ni ry'ikindi gihe kinaka umugabo umwe yaraje kundaba haciye igihe gito umuvugabutumwa w'umubatisite hariya iwanje nuko aravuga ati urazi niko yavuze ndashaka gusa kugukosora kuri iki kintu kimwe naravuze nte inyigisho aravuga ati uri kugerageza kwigisha inyigisho z'intumwa muri iki gihe aravuga ati igihe cy'intumwa cyarahetse naravuze ntiryari murabona ndakubwira igihe ryatanguriye nawe umbwira igihe cyarangiriye naravuze nturizere ijambo aravuga ati ndaryizera naravuze nti niryibyiza none urizera ko igihe cy'intumwa cyatanguye ku munsi wa pentekote aravuga ati ndabyizeye naravuze nti rero uwavuze intumwa petero yaravuze aya majambo kandi wibuke ko yesu yavuze ati kandi ntihagire umuntu akura ku ijambo na rimwe kuri ibi cyangwa ko ngurira kuri ryo iri azokurwa ku mugabane wa cya giti gitabo cy'ubugingo n'umuvugabutumwa cyangwa uwundi uwo ari we wese afise izina ryiwe mu gitabo naravuze nti petero yaravuze ati mwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mw'izina rya yesu kirisita abone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera kuko isezerano ari iryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose bazohamagarwa bose n'umwami imana yacu none cyaheze ryari turacyari muri cyo n'umugwi w'ibinyakabaka wihinduye ibikona kandi bisimbasimba ku gikankara cyapfuye byishwe ikindi gihe ku bw'ibyo bisiga nibyo nta manu ushaje ikiriho ipfuye mu ijuru ntibiyikeneye ntibiyironka ntibishobora kugira ibikorane by'amasengesho sinkukuma mu ntango n'abanyantege nke ntibagire inkomezi basimbasimba gusa hirya no hino amadini yacu agezweho nuko ameze yishimikiza inyigisho y'abateoloji y'abana b'abantu igerageza gusigura ibyo bintu byose kandi bakabyakira ntibazokwakira ijambo rivuga riti yesu kirisito ni wa wundi ejo uyu munsi n'ibihe bidashira ntibazokwakira Malaki 4 kandi ntazokwakira aya masezerano yose arabana n'uyu munsi kandi avuga ukuntu iki gihe cy'ishengero ingene umuvugishwa yavuze ati hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba ntibabyakira bashaka gusimbasimba ku kintu idini rinaka rya pentekote ryishe haraheze imyaka ijana kandi bakarya manu yatanguye kubora nibyo sinziza itegereze ishengero n'iryo umubiri cyane riryo ibinyakabaka byo mu isi ibintu byose byo mu isi byapfuye neza na neza nk'uko cyagisiga kibikora uko ishengero ritunganije ntibareka ngo mpe mugera ngo arungike umuntu mu ishengero bategereze kugira uko bitunganije kandi bataraba nambiti nirica kumwakira cyane ntirimwakire n'ukuri bameze nk'abisi bambara nk'abisi basa n'abisi bakora nk'abisi ni ibisiga nk'abisi n'ibinebwe bararega rega bagira imyumvikano n'uko bameze nta kundi mwarigeze mubona inkukuma igiriranira imyumvikano oya mugenzi nta myumvikano iba muri yo niko bimeze no mu Kristo nyawe ntagerage ntaregarega ja guhiga gushika kironse aminego mugenzi azoronka ibyo kurya byiwe ashaka manu nshasha azomanuka kandi yimbe kugezaho abironka azogaruka azoguruka yatsira igicuru namba atakiri muri uyu mwonga azogurukira hejuru gusumba gatoyi ukuja hejuru ni kushobora kurushirizaho kubona rero harageze kwinkukuma z'iki gihe ziguruka zatira igicuru zimba mu masezerano y'Imana zitabeshwaho n'indya zibisiga zishwe haraheze imyaka nimwumve ngaha politike gutora iki canke kiriya kuvuga iki kiriya canke ikindi na mpemu yera nta kibanza gifise mu ishengero nta bikorane by'amasengesho bikiriho nta kuburogera Imana kugira ngo ishitse ijambo ryayo kukiriho kuba utacizeye ko ijambo rikiri rya rindi nyene jo uyu munsi no mu bihe bidashira barahindutse ibisiga bahindutse idini bashize izina ryabo mu gitabo kandi babaye ibinebwe n'abaregarega bari hariya barya ikintu kimeze nk'umubyimba wabotse kandi rero botegerejwe kuba n'imiburi iburi cya kinyakabaka gisa nk'aho cyari cene wabo ni hukuma umuvugishwa yazanye ijambo ry'ukuri kandi akarigaragaza bishimikiza teolojiya y'abantu yatanguye kubora ibyo bibajana hehe mu nteguro y'abana b'abantu by'ishuri ryo kuwiyinga umwigisha yabiciye hariya mwisi yabyigiye hariya mu iseminari ababwira ati iminsi y'ibitangaza yaraheze nta kintu nk'umubatizo wa mpemu yera ukibaho ibyo byose n'ubuhumbyi murashaka kumbwira ko inkukuma yorya ibyo niyo bishobora oya mugenzi ni nk'uko umukristo atorya kuri ibyo mibyimba y'inyigisho zishatse z'amadini n'ibindi bashaka ijambo ry'imana rishasha isezerano ry'imbwihe imana yarasezeranye inkwavu mu gihe cya ritera yarasezeranye ibintu bindi mu gihe cy'abandi ariko ubu yadusezeraniye indya zuzuye integuro y'indya zuzuye mu masahani rwe kuko ibimatanishije ishasha ryandwi byose byaruguruwe kandi ibintu byose ikintu cyose cyateguriwe ijambo ry'imana kuri abo bashobora kuryakira ibinyaka bakabisimba simba nk'ibisiga yo mana yanje iyumvira ibyo bintu ukuntu iki gihe kigeze habi nk'uko ikinyaka bakacyatakaje akaranga kacyo kikinyaka bakakuva kera niko n'ishengero ryatakaje kuva kera akaranga karyo ko kuba mutoya inyoni iwi nk'uko mukoma bavugishwa n'imana kera byari umwikorezi w'ijambo ry'ukuri ugutsindanishirizwa hanyuma abo umwikorezi w'ukwezwa hanyuma abo umwikorezi w'umubatizo wa mpemu yera ugushumbushwa kw'ingabire ariko rero iyabandanya kandi aguma aguruka agerageza kurya ibi kintu manu y'igihe ikindi gihe iraboze sinziza inkukuma y'inkomoko y'iki gihe irajwi kw'ibyo byari byiza ariko twarabironse n'ibindi byinshi ku buryo Yesu Kristo yigaragaje mu kunegesera k'ubushobozi bwiwe nk'uko yasezeranye ko byobaye muri iki gihe cya nyuma ubu n'igishishwa cumye cyaraheze mpemu w'imana yaciye muri ibyo n'ukuri kandi ntirizogaragara ntirizoraganwa n'urubuto jambo rwagaragajwe atanteka ntirizoraganwa narwo ntirizoba mu izamurwa rizoba rigizwe n'abanywanyi b'ishengero bazoshobora kuza mu izuka rya kabiri kandi bazocirwa urubanza bijanye n'ibyo bazoba barumvise namba uri ngaha kuri uyu mugoroba uri umunywanyi w'ishengero gusa urubanza rwawe ruzoba uruhe igihe twese tuzoba duhagaze hariya kandi dushinga intahe ko wumvise ukuri murabona iri kugurukire mu kirere ahantu hatazwi munsi gabwenge aho ubushobozi n'uburemere n'amasezerano y'ijambo rihoraho by'imana byatumye ibintu byose bishoboka ibintu byose bishobokera abizera avuga ko atazokwizera ibyasubira kugwa ku nsinga z'amatelefone kandi akavuga ati idini ryanjye rivuga ko inkwavu zihagije naho harimwo inyo ariko naho biri uko byose ni byiza murabona byishimikije ibyo pentekote imeze nke kipuka yicayo cigisiga cidini yicayo bumuntebe yishira hamwe rihambaye ry'abantu imana neza na neza bumviriza abarongozi babo ba politike y'isi bagakurikira inkwavu zapfuye arizo ndya z'ibisiga ikintu carenganye haciye imyaka 50 ko ni kwishengero rya pentekoti rimeze mana we kurya nyene sara yagerageza gushitsa isenze rano ridasanzwe mu kwitorera ubwiwe hagari ni kwishengero rigerageza kuzana umuvyuro abavuga butumwa bacu bahambaye bagenda mu bihugu hose ubu bavuga bati umuvyuro mu gihugu cacu umuvyuro mu gihugu cacu mwebwe mwese abametodista abapatisa abapentekoti muje hamwe mwese Mworo nkaguta umuvyuro wa manu shasha kunjazi gisiga chatera chapuye mworo nkagute umuvyuro muri iki gihe cacu umuvyuro uzoba muto cyane ku buryo batazokwigera bamenya ko wabaye abapentekoti bavuze bati yo hari ikintu gihambaye kigiye gushika kiriko kirashika kandi ntabyo bazi murabona niko biri murabona ego mugenzi kuko aho umuvyimburi niho inkuko mazizokoranira neza na neza nyene nkuko isimeze murabona nkuko bivurwa umuvyimba ni ikijambo we ni jambo umuvyimba Kristo Kristo muri wewe wa wundi nyene cyo munsi n'ibihe bidashira esinge ni cyaru kuri asara gerageza kuronka uburyo amasezerano yo yose yoshika murabona mu kintu gihambaye nkishengera uyu munsi mu byuru hambaye mu gihe cyacu kubyiki kubyise terano byo donekaye mbega mu gihe kubikora gute mu gihe kubikora gute mu gihe imana ikigeze nari mwiheza giridini ntiyigeze ikoresha idini igihe haje ubutumwa bakabuhindura idini ricaripfiraho nyene ndasatu bari wese yitse ivyerekeye kahise anyerekaho ryasubiye kuvyuka ryapfiriye ho nyene kandi riguma ho nyene gusa imana yapfuye muri uwo mwikoreze yinjira mu wundi iva mu baruteriyano yinjira mu bametodiste iva mu bametodiste yinjira mu bapentekote yapfuye ho nyene mu bapentekote yinjira mu rubuto kuko yategerezwa kuba urubuto ntushobora guhindura kamere nta kintu coshika atari urubuto gutyo urubuto ruzokwibyara ni wa wundi nyene cy'uyu munsi no mu bihe bidashira ya nkingi y'umuriro nyene yerekana ibimenyetso bya bindi nyene ubushobozi bwa bundi nyene imana ya yindi nyene bitangaza bya bindi nyene ikintu kimwe nyene byagaragaza neza na neza ijambo rya bibiliya ni wa wundi nyene cy'uyu munsi n'ibihe bidashira ariko araturongora iri joro mana dufashe tubibone kandi tubyizere by'ukuri murabona sari shengero yatoye hagari ntibyakunze sivyo oya n'umugwi wiwe yatoye ntuzobishobora muri iki gihe abaminuje mu vyirwa bararabu kw'abantu biyumvira abaminuje mu vyerekeye amategeko ntabyo bazokora abikorezi bose barananiwe biteri yarananiwe co kimwe na hagari yagize iki hagari yahaye umwana wiwe yiberebye uwundi mugore sivyo ngo arere umwana wiwe hagari yarakoze ibyo atanga umwana wiwe w'ikinege kwibere ry'uwundi mugore atari nyina amurere icyo nicyo kimwe nuko riter yakoze igihe yaha umwana wiwe gutsindanishirizwa idini ngo rimugire uko igomba nibyo neza na neza ngo rimurere wesireyera yarananiwe nkasi kubya sara yakoze akeranya ko kuvuka kwisiga bwenge wari umubatizi wa mpemu yera nk'uko sara yabikoze munsi y'igiti cya mamure igihe wesireyi yamenyeshwa iby'ijuru aho igihe cya pentekote cyajeka kandi wesireyi yaramenye kuvuga mu ndimi kandi n'ibi byose baratwenze kandi barabititura mwebwe mwese shengero rya kristo namwe muryiyitirira namwe babatisti n'abapresbiteriyano umwe wese muri mwebwe mwarirarikiye amazuru yanyu muri jakure nibyo wakoze ikiga Israeli wagurishije umwana wawe ku idini kandi yarapfuye kandi yaraherengeteye uko n'ukuri kose ariko ijambo ry'ukuri rizobandanya urugendo ntiryagumye muri iryo dini ryagendagenze muri pentekoti kandi rijana n'abandi yari umwana yakuze gusumba nk'urubuto rwaguye mu nda kandi haciye igihe hatanguye kuba uruti rw'umugongo hanyuma ruronka amahaha hanyuma umutwe n'amaguru kandi haciye igihe hashika gihe cy'urupfu rupfuka nibyo rero uko niko ishengero ryapfutse ryakuze uko nyene Wesley yarerekane yatekeranije neza nka kurya Sara yakoze munsi y'igiti yavuze igihe umumarayika w'umwami umugabo yambaye nka canke umumarayika yari Imana ubwayo Elohimu yambaye nk'umuntu ahagaze harya n'umukungu ngo mu mpuzu ziwe kandi yavutse ko yabahaye isezerano inyuma y'uko Sara yari afise imyaka 90 na Aburahamu ijana kandi Sara atwengera mu mutima cya avuga ati ibi byoshoboka guki igihe Aburahamu nanje tutari neza tutakibonana nk'abakiri bati imibonano yabubatse nkumbure haciye imyaka 20 yari hafi y'imyaka ijana yavuze ati jewe noba nkinezeranwa n'umwami wanje jewe umutamakazi nawe nyene mutama kandi ururimi rwanje umurindi wiwe w'ubuzima warapfuye nanje indaya yarumaganye igikiriza cyanje nakaheze imitsi y'amaberebere yaratsivye no muronka gute imana yavuze iti narabisezeranya zoza uko biri kose Wesley nawe niko yakoze twobemera gute bavuga mu ndimi bakiza barwaye bivuye ku mana n'ibindi ivyo si byacu muri iki gihe imana yavuze iti narasezeranya mu minsi ya nyuma nzosuka mpemu wanje kuba ari n'umubiri kose yarasezeranye kubikora kandi yarabandanije kandi arabikora uko biri kose kandi ishengero rya Wesley hamwe n'amashengero yose arikomoka k'ababatista abapresbiteriano n'ishengero rya Kristo abanazarayo n'abaperigrimu holines na bene data biyunze n'abandi bapfanye na ryo kandi ishengero ribandanya ritera imbere ubu bupentekoti yagize iki yahindutse idini neza na neza kurya kwigishishwa yakoze cyo kimwe yihinduye idini yishira ku rwego rw'igishishwa by'ukuri pentekoti yari nka Mariya umunsi mukuru wa pentekoti irabico Mariya yakoze ikintu kitari cyo ku munsi mukuru wa Pentekoti igihe kimwe yahanganye n'umugore wabo wubakwa abahereza igihe umwana wiwe atashobora kumutora ahantu na hamwe rero asubira inyuma urugendo rw'imizi itatu yari yamusize kurya ku ishengero rigezweho ry'iki gihe haciye hafi imyaka 15 cyangwa 25 ryamuhevye imyaka 50 cyangwa 75 yamusize ku munsi mukuru wa Pentekoti Mariya asubira inyuma bari kumwe na Yosefu inyuma imizi itatu tuba murondera yari yamurondeye ntiyashobora kumutora aramutora mpega yamutoye mu rusengero aharira ijambo ry'Imana n'abaherezi kandi neza imbere yabo baherezi abo bubahwa Mariya yari kuye mu kabaregwa yakoze neza na neza ikintu atubwirijwe gukora mu mwiti Imana nyina w'Imana umuvyeyi yotegerejwe kugira ubwenge kurusha umwana wiwe yaciye avuga ati etwe naso twakurondeye turira umunsi nijoro uhuwa twe naso agerageza kwerekana ko ukuvuka kutari ukwinsiga bwenge ko Yosefu yari sewa Yesu yari ahakanye ukuvuka kw'igitangaza Pentekoti yafashe ukuvuga mu ndimi bahakana ukuvuka kw'ijambo bakoze neza na neza ibyo yafashe igice kimwe ari ku kindi irakireka yahakanye kuvuga ku ijambo neza na neza nk'uko Mariya yabikoze ariko raba nta yandi madina zotse inyuma y'ibi nari ijambo ubwaryo kandi mu myaka 12 gusa kantu gato kandi mu gishishwa yaravuze ati ntimwari muzi ko ntegerezwa gukora ibikorwa bya data ijambo rikosora ishengero neza na neza ngaho kuki ukora ibyo bintu byose urazi ko udashobora gukora ibyo tuzokugara imiryango yacu ntituzokugara kureka ngo winjide ntituzokureka ngo winjire ntimwari muzi ko ntegerezwa gukora ibikorwa bya data murabona neza na neza ukuri kudasanzwe yari yobagiza yagerageza gusa kwerekana ko yari umwana wa Yosefu mutumba sanzwe cyanke nkuko Pentekoti yageze kugerageza kumwerekana ko ari umwe muri batatu ndazi ko bikomeretsa umwe muri batatu ariko yari bose batatu muri umwe ntiyari umwe muri batatu ariko aba Pentekoti yo ego ni umwana wa data wampemuyera rero yo mana we ariko ijambo nyaryo ry'ukuri rivuga ritabobotereza kandi rikavuga riti ntihari batatu hari umwe amina ntimuzi ijambo ry'Imana ntiribagira batatu ariko umwe mumenye ntihazosubira kuba uwundi umwikorezi nyina w'amashengero amadini nyuma y'ikigishishwa cy'umwikorezi kuberako inyuma y'igishishwa nta kindi nta na kimwe gisigaye atari urubuto gusa ivyo nivyo rutegerezwa kuba urubuto rutegerezwa kuba nka rwa rundi rwaterwa mwivu Yesu Kristo wa wundi nyeneje umunsi nibihe bidashira impemu yaje mu mugeni kugira ngo ikore bya bintu nyene yakora murabona n'ukurondoka kandi nk'urubuto ijambo naho ryari ritoyi ryavuze ibyarwo riti ntimwari munsi yuko ntegerezwa gukora ibikorwa vya data huwa iryo niryo banga ry'ubutumwa ubu neza na neza ibikorwa vya data ibikorwa vya data nibihe murashobora kwiyumvira ko byari ibikorwa vya data muri we gushitsa ivyo Yesaya yavuze ati inkumi zosaminda gushitsa ivyo Yesaya yavuze ubugira kandi ati ucumbagira zosimba nk'impongo nibintu nibindi bintu nke byose byotegerezwe kuzosika nkuko Mose yavuze ati umwami Imana yanya zobahagurukiza uvugishwa nawe mubi wanya meze nkanje byari bikorwa vya data gushitsa iryo jambo neza sangwe ivyo vyaciye mu mbanyi z'abapfaso nibasanzwe bimeze bite kuri iyi mitumba yabo muri mwemu abagore mashengero amashengero asigura abagore bamba abagore basigura amashengero amashengero sivyo none nibikubu urugano rwoshoboye gutaka urutete ruti dutegerezwa kwitwararika ibikorwa vya data ego mugenzi ivyo bitegerezwa gukora iki kugaragaza Malaki 4 kugaragaza Luka 17:30 kugaragaza Abaheburayo 13:8 kugaragaza Uwera Yohana 14:12 kugaragaza ijambo ryose ryiwe kugaragaza Abaheburayo nshaka kuvuga ivyashiriwe Yohana gice ca 10 kuguruka kw'ibimatanishi gishashara indwi namabanga y'Imana no gushika ku ruvyaro rw'inzoka n'ibindi byose bishobora kugaragazwa kurongora no kwahukana n'ibindi byose byayo mabanga yari yanyegejwe munsi y'inkingi muri iyo myaka yose ku banyateolojia n'abandi bose ariko ubu nico gihe ngivye ibikorwa vya data mbega mwibaza ko bazoshobora kuvyakira bashaka kwiyambika icubahiro kandi bakavuga bati dini ryacu riratwigisha ibyo ariko bibiliya iravyigisha ivyo ni vinukuri Imana igaragaza ko ari ivyarukuri vyukuri vyarashikijwe muri iki gihe aho ibimatanishijwe ishasharandwi canke gusa vyerekana ko nyene amadini yari gusa bikorezi ivyo ni kimwe mu bindi bikorwa vya data kivyerekana kandi bikorwa vya data ubunuku bereka ko ayo madini atari rwiwe n'uburyo umuntu yashizeho bwo guhakana ijambo nivyo mubimenye muvuga muti neza Maria inkumi hambaye kumusaraba ntiyigeza mwita nyina yamwise umugore umwikorezi si nyina murabona byukuri yari umwikorezi w'ijambo ariko ntiyari jambo we yari jambo yo ego mumenye vyongeye ntiyagaragajwe hamwe nawe mwizuka yarapfuye kandi arazuka ubugira kandi kuko yari jambo yari umwikorezi gusa yarapfuye kandi aracari mumva ivyo nukuri kubwivyo yari umwikorezi gusa ntiyari nyina ntiyari imana yari umwikorezi gusa nk'amashengero ivyo nivyo ivyo vyerekana ko yari umwikorezi gusa atari jambo duheze mu kuvuga ibi yo binyakabaka yaba Pentekoti musimba hirya no hino nk'ibisiga mwifatanya n'isi nk'uko abandi bose babikora bafise ishusho yo kubaha Imana ikwiye ngo bazimize n'abatoranijwe namba vyoshoboka ariko bahakana ubushobozi bwako nk'uko umuhanuzi abivugaha akarorero gashitse nki ekivyo ijambo ry'Imana ryavuze ko bizoba mu minsi ya nyuma igiye cishengero rya Laodikia ugenda menya impumyi umutindi umworo wafutanye kandi ntavyurizi ryerekana ko ari rinini kandi ritunze atacyo rikenye kandi ntirizi ko ryahinduwemo ikinyakabaka gishaka gusa nka mwene wabo w'umuhanuzi agumye ijambo ry'Imana uko riri ryahinduwemo igisiga kirya n'ibyaboze kandi kikagaburira abantu biwe inkwavu zaboze zikinye dini neza na neza byo kuri kanguke mana we mushobora kwitega gute ko mwogaragazwa canke mukaraganwa n'inkukuma igihe hari ibintu nk'ibyo muri iki gihe gihambaye ahizamurwa ryegereje yo mu Kristo yo uwizeye namba wabaye uwizera wigice Ubanda anyuza mu makoranira kanya gato gusa sivyo dufise ikintu hano nizera ku mwama shaka komenya uri iki sishaka kubandanya ntegerezwa guhagarika kandi nkumbure nzoheze ejo mwijoro ariko rabareka twunamika imitwe yaje umwanya muto gusa sinshaka ko mubona indongora mvugo nkoresha ariko nshaka ko mwitondera kanya gato ivyo navuze biratomoye cyane kugira mushobore kubitahura ndabizi neza asangwa mubyifuza namba muraha iri joro kandi ndafise imigenderanire simvuze mumvuga muti naratambye muri mpemu simba hirya no hino yego ibinyakabaka bikora ivyo nyene cyo kimwe n'ibikona n'ibisiga sindabivyo mufungura ikimuhu mukuraho ibifungurwa byanyu byo ku munsi mufungura iki jambo ry'imana cyane ikintu kinaka cyabutse bakoresheje hari imyaka n'imyaka iheze mbega imigenderanire yawe n'imana no muri iri joro igizwe n'ikintu kinaka wataye haciye igihe cyanke n'ikizima kandi gishaka iri joro gishashi iri joro mani mushashi korotse ibyuye mu ijuru kandi uri kuragigaburira ubugingo bwawe mukurikire ejo ku ikintu kinaka kiza kandi cyagaheta namba mutaruko ubu n'imitwe yanyu yunamye n'amaso yanyu yugaye kandi n'imitima yanyu iciye bugufi mwibaze ikintu cinkora mutima kandi si kuri jewe ariko ku mana woshobora kuduza ibiganza cyawe nk'igishinga nkaye ko uri kuravuga uti mana mfashe ubugingo bwanje n'impemu yanje kugira ngo nshobore gufungura ijambo ry'imana ryonyine mwoshobora kuduza ibiganza byanyu gusa muvuga imana mu guhezagira guhezagira sinzi neza na neza bangahe bari ngaha bari muri iri joro neza na neza guha igugu ariko novuga ko nk'ica gatatu canke barenga badugije ibiganza vyabo bashaka ko ubugingo bwabo buhinduka tuvyibuke mu masengesho ubu nk'uko tunamitse imitwe yacu mukunzi imana igikorwa canje ni ukuvuga ijambo ryawe gusa kandi kubw'iyi imigani isanzwe mitoye ibigereranyo bitoye abantu babonye ko umwe atazoraganwa n'ubundi kandi turazi ko mu bihe bya nyuma hagiye kuba abantu bazozamurwa mu ijuru kandi bamwe muri bo bazoba bari aho igihe yesu azozira kandi turamurindiriye ko aza no muri iri joro rero nibaza ko hageze imyaka mirongo haheze imyaka mirongo itatu hafi imyaka mirongo itatu canke mirongo itatu n'itatu nari mfukamye aha izisaha z'ijoro mu masaha atatu n'inusu cyangwa isaha zine zikwiye nsengera dawe yarazimiye iri joro mwami ndiko ndasengera ba dawe na ba mawe benshi kandi na bene data n'abashiki banjye ntiwobagirira imbabazi ga mana mukuru ubu igihe cyararenganye kuri dawe kugira icakoze ukoze kuvyerekeye ibyo yaramaze kugenda hakurya y'ubu buzima kandi vuba mwami tuzoca twese muri iyi nzira jewe nanje ntegerezwa guca muri iyi nzira umugabo wese n'umugore umuhungu n'umukobwa hano ategerezwa guca muri iyi nzira kandi tuzobazwa icyo twakoze twakojeje ijambo ry'Imana ese nge n'urya muntu yaboneka ko ari umuntu muto imbere ya Dawidi igihe yamucira ko amatese ingene barya abantu baciriye ko amate bagacumita Yesu ijambo bazoba bakengeretse igihe Yesu azogarukira ubugira kandi ese ingene bazokwiyumva ko ari bato abantu bashobora kuva aha kandi babonye na si gusa mu majambo bahambaye ikigiriki n'ibindi ariko mubidukikije bitwigisha Imana umuremyi dushobora kubona abikoreza ibijambo kandi tukabona ijambo ubwaryo rero tukamenya igihe tubamo kandi ko ari igihe cy'ingenya mana mukundwa ntiureke ngo bitubitere umugongo ngo duhindukize ubuzima bw'isi tureke iri joro tumwakire n'umutima wacu wose mwami ndema ndemeramwo impemu zanjye impemu y'ubugingo kugira ngo nishobore kwizera amajambo yose yawe kandi nakire Yesu ijambo wa wundi nyeneje uwo munsi n'ibihe bidashira kandi nizere uno munsi umugabane watanzwe muri iki gihe bidukorere mwami ndabisabye mu izina rya Yesu kandi ubu ngiye kubaza umwe wese muri mwebwe nk'uko muri hano mwiyumvira kuri ubu muntu umutima wanyu wose ntidufise ishengero mwo kwifatanya na byo dufite ikidegeri harya cyo kubatirizamo abizeye bose barabatijwe asangwa mutagirigeramo batizwa namba umubatizo rukristo ibyo ntibisigura kumija canke kusukwa ko kubivuga kutwibitswa mu mazi si mu matazirano ya data umwana mpemu yera ariko mu izina rya Yesu Kristo kurya ishengero ryose ryabatizwa gushikaho ishengero katolika mu mwaka wa 1933 ryazanye imana zitatu n'uburyo butatu bwo kubatiza mu vyubahiro vy'ubutatu namba mutararonka ivyo ejo mu gitondo isaha zine zikwiye hariho amakanzu n'ibindi vyose vyankenerwa n'ibindi bibarindiriye aho hepfo ntimuzoza kwifatanya na Yesu Kristo atari kabiri twebwe ntidufite ishengero hano yo bitware rikagenda kwishengera irya rido ryose mushaka aho muva hose ariko ndabasabye mwizera iri jambo muravyizeye muvuga muti amina imana ibahezagire murashobora namba hari kintu ica rico cyose dushobora kubafasha turahango tubafashe ubu ndazi ko hari habarwaye hano umwanya wacu iri joro waheze wo kugira umurongo w'amasengesho nkumbure turaburonka uko biri kose nshaka umwe wese muri mwebwe ankorere ikintu wicaye hafi y'umuntu kanaka arambika ibiganza byawe kuri uwo muntu kandi atagukekeranya ushize ibiganza byawe ku nkukuma nkumbure inkukuma yari yaragiye imfungurwa za cyagisiga ahantu hanaka kandi byari byararwaje ntibabishaka kandi bashaka kubiheba byarabarwaje kandi birabaruhisha kandi ntibakibishaka biciye hano iri bicaye hano iri joro kandi barabona iby'inkukuma z'ukuri zifungura ijambo kandi bafise Kristo muzima bahagati muri bo yiyerekana ubwiwe ko ari muzima wa wundi nyeneje uno munsi n'ibihe bidashira ntibashaka kuraganwa n'ibishishwa bitegerezwa guturirwa ibyatsi byose n'ibintu byose bitegerezwa guturirwa icuma kigenya kiriko kiraza gukubita ingano mushaka kingano hano hariho.
Your word said the last commission you gave to your church was going to all the world and preach the gospel.
Hano hariho bamwe muri mwebwe barwaye bamwe muri mwebwe barwaye mu mubiri ewe nkukuma shaka kusenga usengere mwene so mushiki mushikawe w'inkukuma hariya nkuko ndabasengera hano ese mpemu w'Imana yoza kuri mwebwe mwibuke ndiko ndabaha imfungurwa z'inkukuma isezerano ry'Imana yita abahanuzi baye inkukuma yiyita ubwaye inkukuma we n'inkukuma Yehova kandi mu gihe mukirambikanye kw'ibiganza mu basengere data wacu wo mu ijuru ijambo ryawe ryaravuze icyo watumye ubwanyu mu ishengero ryawe cyari mugende mu bihugu byose mwigisha ubutumwa bwiza amategeko rusange uzokwizera akabatizwa azokizwa utazokwizera azotsindwa n'urubanza ibi bimenyetso bizokurikira bizera mu izina ryanjye bazosenda amadayimoni bazovuga izindi ndimi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizobagira nibafata inzoka ntacyo kizobagira kandi nibarambika ibiganza ku bagwaye bazokira yo nkukuma Yehova gaburirira ijambo abana bawe iri joro mwami bararikeneye icyo nicyo bakeneye kumenya ko imfungurwa ari ukuniko warahavuze warasezeranye ko nibarambikana ko ibiganza bazokira yo mwami Imana dukuremwe ubu ugukekeranya kose n'ivyiyumviro by'ibisiga kandi tugaburire ku manu ku mugaragaro imfungurwa by'inkukuma by'ijambo ry'Imana reka impemu yose ihumanye iri muri aba bantu impemu yose yo gukekeranya impemu yose y'ubwo bikintu cyose kikwegera umuntu mu idini imigenzo yose indwara zose uburwayi bwose buri ngaha hagati muri aba bantu bugende mu izina rya Yesu Kristo ese ibyo byova muri uyu murwi w'abantu kandi baronka umwitegenzi uhereye igisaha kugira ngo bashobore gufungura imfungurwa z'inkukuma izo twizeye ko uzorungika muri iyi ndwi mwami zimenagura ibyo bimatanisha igishasharandwi kandi zitwereka ayo mabanga yahishijwe kuva isi itararemwa nk'uko wabisezeranye n'abawe data mu izina rya Yesu Kristo amen. Abizeye bose kandi bakakira muhaguruke muvuge muti ndabyizeye ndakiriye ibyo Imana yasezeraniye ndabyakiriye imwama bahezagire n'agahebuza umuntu wese ahaguruke ni byiza indirimbo ndamukunda reka tumuririmbire iyi ndirimbo rero ndamukunda ndamukunda yankunze ubwa mbere ndamukunda ndamukunda uko yankunze ubwa mbere kandi agakura akagura agakiza kanje ku giti cy'i Karuvariyo yo mbega we si agahebuza reka dukorane mu ntoki mwene data nkukuma hindukira gusa iruhande mushikanje mukorane mu ntoki mugihe turiko turaririmba ndamukunda Imani guheza gire, imani guheza gire.
On Calvary.
Kugiti chikaruvario.
Let's raise your hands again to him.
Tumudugiri ziviganza mugira kandi. Ndamukunda. Ndamukunda. Kuko yankunze ubwa mbere. Yatugize inkukuma kandi akagura gakiza kanje ku giti cy'ikaruvariyo. Ku giti ikaruvariyo. Mbega muzomenya gute, mbega isi izomenya gute ko mukunda Yesu igihe dukundana? Uko ni ku isi murabona Imana iraba ukwizera kwanyu, isi iraba ibikorwa byanyu. Mukundane ubu, umwe abera imfura nzima uwundi, muvugane umwe yihanganira uwundi, kandi mu nyigisho zindi twashobora kubaha mu batizo, kurondera mpemu yera nta nyubako zikwiye hano twobikoreramo. Murabitahura guhamagara abantu havugirwa ubutumwa, nambi Imana yokwemeje ko ibi ari ukuri, ko Yesu Kristo ari wa wundi ejo n'ibihe bidashira n'ibihe, kandi ugashaka kwifatanya nawe. Genda kandi batizwe mu izina ryiwe Johariya, hazoba hari abantu bo kukubigisha. Ikintu cyose twashobora gukora kugira tugufashe tuzogikora. Ndamukunda, ndamukunda. Mwebwe abari ku matelefoni ubu i Tucson, hariya i California, hose mu buseruko duzi ibiganza byanyu, hariya hose mu nimumushime agutse agakiza kanje ku giti ku musaraba i Karuvariyo. Ubu gushike ejo mu ijoro ndabahaye mwene Data Nivire umwungere wacu.